y ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 na FM 93.3 n'ibice bitatu. Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 31 na 41. Ikisoro muri Uganda turi kuri 88.9 Voice of Muhabura. Turi kandi live kuri Waishatu Radio yacu voa.com, rubuga musangaho ibiganiro byacu byose. Ikaze mu makuru yo muri iki gitondo, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Uyu munsi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Joe Biden arahererekanya ububasha na Donald Trump watorewe kongera kuyobora iki gihugu. Umuhango ubera hano i Washington DC, Ijwi rya Amerika ikaza kubagezaho. President Joe Biden kandi mbere yuko ava ku butegetsi yarahaye imbabazi z'umukuru w'igihugu nyakwigendera Marcus Garvey watangiye amatwara yo guhirimbanira uburenganzira bw'abirabura muri Amerika. Nawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratangaza ko yagerageje gutera inkunga inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rukabyihunza. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahaye imbabazi z'umukuru w'igihugu nyakwigendera Marcus Garvey uzwiho kuba yaratangiye amatwara yatumye indi mirimbanyo y'uburenganzira bw'abirabura n'uburenganzira bwa muntu muri rusange Malcolm X ndetse n'izindi mirimbanyo z'uburenganzira bw'ibanze bwa muntu ziyoboka iyo nzira. Abandi bahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu barimo umudepite wo muri Leta ya Virginia n'imirimbanyo z'uburenganzira bw'abimukira, ivugurura ry'amategeko nshinjabyaha no kwirinda imvururu zishingiye ku gutunga intwaro. Abanyamategeko bari bamaze igihe basaba Biden kubabariranya kwigendera Marcus Garvey watabarutse mwaka w'1940. Baravuga ko urubanza rwe rwari rushingiye kuri politike kandi ibyaha yahamijwe by'uburiganya mu iposita bikaba byari bigamije gucecekesha uyu mugabo wavugaga cyane ku burenganzira bw'abirabura n'ishema bakwiye guterwa n'abaribo. Reverend Martin Luther King yavuze ko Garvey ari we muntu wa mbere watumye abirabura babarirwa muri za miliyoni bumva bafite agaciro n'icyerekezo ku rugero rwo hejuru. Ntibiramenyekana niba Biden uri uve mu biro mu kanya kari imbere ari butange imbabazi z'umukuru w'igihugu ku bantu Trump yahigiye kuzatoteza naramuka abaye perezida. Gusa gutanga imbabazi z'ibitaraba byaba bisa no gukurura ububasha bw'umukuru w'igihugu kugeza igihe atakiri mu biro, kabone n'ubwo atari cyo byaba bigendereye. Ku kibazo nk'iki, Perezida Biden aciye agahigo k'umukuru w'igihugu babariye abantu benshi kurusha abandi ba perezida ba Amerika. Kwa gatatu yatangaje ko asubitse ibihano by'abantu 2,500 ahamijwe ibyaha binyuranye bijyanye n'ibiyobyabwenge ariko bitarimo imvururu z'ubugizi bwa nabi. Yababariye kandi abantu 37 muri 40 bari bakatiwe urwo gupfa, ibihano byabo abihinduramo igifungo cya burundu mu kimbo cyo kwicwa. Ni imbere gato yuko Trump uzwiho gushyigikira igihano cy'urupfu asubira ku butegetsi. Muri manda ye ya mbere, Trump yashyize mu bikorwa igihano cy'urupfu ku bantu 13. Donald Trump rero yongeye gutorerwa kuyobora Amerika nka perezida wa 47 ararahira mu kanya kuri tariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere. Muri manda Trump avuga ko agiye kurwanira abanyamerika bamutuye. Nkuru Ijwi rya Amerika tugezweho na Themistocle Mutijima.
Donald Trump avuga ko yongeye gutorwa atorewe inshingano zikomeye kandi zidasanzwe yahawe n'abatora b'abanyamerika.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your
ndashaka gushimira abanyamerika kubwishema ridasanzwe ryo kuba ntorewe kubabera perezida wa 47 ndetse n'uwa 45 kandi ni buri muturage nzabarwanirira ngwanirira imiryango yanyu n'ahazaza hanyu. Buri munsi nzahora mbarwanirira kandi nzakoresha imbaraga zanjye zose, sinzaruhuka tutaragera kuri Amerika ikomeye itekanye kandi iteye imbere ibereye abana bacu ibereye namuganye
deserve and that you deserve.
Ukugaruka ku butegetsi kwa Trump ni kimwe mu byerekana imiterere ye yo kutemera kwakira oya nk'igisubizo.
Nibwira ko ibyo mubona ari umuntu ufite icyizere kidasanzwe inyurabwenge rye.
Bruce Butner na Susan Craig ni abanyamakuru b'inkuru zicukumbuye mu kinyamakuru The New York Times, bakaba n'abanditsi b'igitabo Rakiruza umuhombyi w'umunyamahirwe tugenekereje mu Kinyarwanda. Icyo gitabo cyabo kigaruka mu buryo bunenga uko Trump yiremye mu muherwe wabwihaye ubwe.
Kuva mu ntangiriro ya za 80 ntiyigeze yizera abantu bafite ubunararibonye mu kintu icyo ari cyo cyose. Yahoraga bategeka gukora ibintu mu buryo we ashaka ko bimera.
Amagorofa ya Trump yagiye yandikwaho izina rye mu nyuguti nini ziri mu ibara rya zahabu, ikigaragaza inyota yikabije no kwimenyekanisha. Aha Susan Craig ibyo arabigarukaho.
He was worth 200 million when he
yari afite imitungo y'agaciro ka miliyoni 200 ubwo yavugaga hari mu kiganiro yahaye The New York Times. Izo zaje kwiyongera zigera kuri miliyari y'amadolari nyuma y'imyaka 10, nkuko yabigarutseho mu kiganiro 60 Minutes gitambuka kuri televiziyo CBS yo muri Amerika.
He was talking to 60 Minutes a decade.
Trump yabaye indashyikirwa mu kwireherezaho abantu ngo bamukurikire no kwihinga mu kwimenyekanisha nk'umuhanga mu gushaka no kubona amasoko. Yinjije za miliyoni nyinshi azikesha gucuruza izina rye. Icyakora hirya y'iriterambere habaye ingorane. Kompanyi ze z'ubucuruzi zamenyekanishije igihombo cya burundu inshuro esheshatu. Ibigo bye by'imikino yo gutega amafaranga nabyo byarahombye birafungwa. Trump yongeye kwijajara azamuye n'ikiganiro cye cya televiziyo The Apprentice, umwiga tugenekereje mu Kinyarwanda, cyatambukaga kuri televiziyo NBC yo muri Amerika, ari nacyo cyamugejeje ku gasongero mu nshingano yakoze. Nk'umuntu utagonda ijosi kandi utavugirwamo, Trump yabaye umukandida ushyize imbere cyane inyungu z'igihugu ariko utavugwaho rumwe.
Iyo Mexico yohereza abaturage bayo ntiyohereza abinyamibwa. Baratuzanira ibiyobyabwenge, bakazana ubugizi bwa nabi, abafata ku ngufu, ntekereza ko harimo n'abake beza.
Nka perezida, Trump yashyizeho abacamanza batatu mu rukiko rw'ikirenga bafashije mu kuvana uburenganzira bwo gukuramo inda mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu. Mu ntangiriro za 2020, icyorezo cya COVID-19 cyagerageje Trump. Yihutishije ikorwa ry'inkingo zirokora ubuzima. Ariko yanabaye nk'usaba ko abahanga mu bya siyansi bareba niba imiti yica udukoko ikoreshwa mu ngo itakwifashishwa mu kwica iyi virusi. Hamwe na 9 million z'Abanyamerika banduye ndetse n'impfu z'abasaga 230,000, abatoye icyo gihe mu kwa 11 bahisemo Joe Biden nka perezida wabo utaha. Aho aviriye ku butegetsi, Trump yahanganye n'ibirego byinshi nshinjabyaha kandi ni nawe wa mbere mubigeze kuba aba perezida hamwe n'icyaha gikomeye. Ariko kandi ntiyigeze akundwa nk'uko akunzwe ubu. Kuroko kubwicanya ubugira kabiri mu mwaka ushize byarushijeho gushimangira umubano hagati ye n'abamushyigikiye. Abo barimo nka Pam Smith w'Ivan City muri leta ya Pennsylvania.
Imana ifite uyu mugambi Trump kandi yarokotse rwose kubw'impamvu, ndetse nizera ko iyo mpamvu ari ukuba perezida wa 47.
Politiki ya Amerika yarahindutse cyane kuva aho Donald Trump yinjiriye mu rubuga, kandi uyu mugabo wigeze kwandika igitabo The Art of the Comeback, ubugeni bw'amahindura tugenekereje mu Kinyarwanda, agarutse ku butegetsi nyuma yo gukora amwe mu mahindura ya mbere akomeye mu mateka ya Amerika.
Amasezerano y'amahoro hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas muri Palestina yatangiye kuri iki cyumweru nyuma yo gukererwa amasaha atatu ku gihe cyari cyateganijwe. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yari yavuze ko hatari butangire Hamas taratanga urutonde rw'abanyayisraeli ifite bagomba kurekurwa. Nyuma umutwe wa Hamas waje gutanga urwo rutonde. Hamas yavuze ko gutinda gutanga urutonde byatewe n'impamvu zitabaturutseho. Mu itangazo washyize ahagaragara, uyu mutwe wongeye gushimangira ubushake bwawo ubwo kurangiza intambara. Intambara yo muri Gaza yatangiye tariki 7 z'ukwezi kwa 2023, igihe umutwe wa Hamas wagabaga ibitero muri Isirayeli wica abantu 2,200, ufata bunyaga abagera kuri 250. Muri abo abagera ku 100 nibo Hamas yari isigaranye, bikekwa ko cya gatatu cy'abafashwe bugwate bose bapfuye. Ubutegetsi bwo muri Gaza buvuga ko abanyepalestine 47 biganjemo abagore n'abana baguye mu bitero byo kwihimura Israel yagabye mu ntara ya Gaza. Israel ivuga ko muri abo harimo n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mugiye no kuri www.radio.com. Mukurikire haya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X, mwadusanga kuri VOA Radio yacu. Umudiplomate ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Amerika yashatse kwagurira umushinga wayo w'ishoramari muri Afurika mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko itera inkunga amasezerano y'amahoro muri aka gace, ariko u Rwanda rukabyihunza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije ushinzwe ibibazo bya Afurika Molefe ubu ucyuye igihe yavuze ko Amerika yari yarashatse kwagura umuhanda wa gari ya moshi uva i Lobito muri Angola. Uyu mushinga Perezida Joe Biden yasuye mu kwezi gushize umaze kwihutisha uburyo bwo gutwara amabuye y'agaciro aba mu majyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Zambia na Angola. Fi yabwiye ibiro ntaramakuru by'Ubufaransa ko Amerika yari yavuze ko habonetse amahoro muri Congo yakwemera gufasha kubaka uwo muhanda ukava i Lobito muri Angola ukagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yagize ati twagerageje gutanga inkunga nziza, gahunda ihamye y'ingenzi yaganiriweho n'impande zombi irahari muri iki gihe, ariko u Rwanda rusa naho rwabivuyemo. Inyeshyamba bivugwa ko zishyigikiwe n'u Rwanda zizwi ku izina rya M23 kuva mu mwaka 2021 zafashe ibice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo zikura mu byabo abantu babarirwa mu bihumbi, ndetse ziteza ikibazo gituma benshi bakenera ubutabazi bwihutirwa. Nubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame atigeze yemera uruhare rw'igisirikare cye mu buryo butaziguye muri iki kibazo, yasabye ko abarwanya umutwe wa FDLR bakurwa burundu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uyu mutwe ugezwe ahanini n'abarwanyi b'Abahutu washinzwe nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mwaka w'1994. Muri intambara ubutegetsi bw'Ikinshasa bushinja u Rwanda kwigarurira ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro. Minisitiri wungirije Fi yari mu ku butegetsi bwa Biden bagize uruhare muri ibi biganiro ari kumwe n'ushinzwe ubutasi muri Amerika Avril Haines. Yavuze ko Amerika yari yatanze umuti urimo guhiga bukware abarwanyi ba FDLR ariko Kinshasa ntibikore. Yagize ati twarongeye tubisubiramo bundi bushya turabinoza neza. Mu gihe natekerezaga ko turi mu nzira nziza, Perezida Kagame yahisemo kutajya mu nama y'i Rwanda mu kwa 12. Mwabonye ko u Rwanda na M23 byigaruriye ibindi bice. Perezida Kagame yanenze bimwe mu bikorwa mu rwego rwo gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Congo nk'inama y'u Rwanda muri Angola badashakiye umuti nyawo imvano nyamukuru y'ibibazo biriho. Mu Burundi hakomeje kuba ikibazo cy'ibura rya peteroli mu gihugu hose. Bamwe mu baturage bo muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke bacuruza lisansi mu buryo bwa magendo barahiga ko abashinzwe umutekano nibaramuka baje kubasaka mu ngo zabo bashobora kubamerera nabi. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye iciye mu bakunzi ba mu Burundi turayisomerwa na Tereva Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Tuzokwerekana karero kiwacu kuko ntaze wari umusirikare w'igihugu tuzokora icyo twumva tuzadukenera.
Uyu ni umwe mu banyagihugu baba mu Nyamitanga avuga ko bashobora kuzokwica abasirikare babavogera mu miyana yabo bagiye gusaka ibitoro. Aka karere ka Nyamitanga kazwi cyane ko kadandarizwamo igitoro cyo mu Gifori abanyagihugu bajabukana bakuye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuva igitoro gitanguriye gukena mu Burundi. Abanyagihugu baho babonye akaryo ko kuciyungunganyamo nubwo bitemewe na tegeko. Abajije umutekano nabo nibahengeshanya kubasaka kugira babateshe ubwo rudandazwa rutemewe n'amategeko. Ariko rero abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko bazobivuna kubera imyifato yabo.
Hariho ibintu biharaje nk'abasirikare bakaze bambaye gisevire nkibutura n'umupira w'ijezi bakaze inkoho iri mu mugongo iri mu ishagoshi. Hareti kazumva hagize kiba ngaha kuko ngaha turi ku mupaka. Tuzokwerekana karero kiwacu kuko ntaze wari umusirikare w'igihugu ahubwo tuzomufata nka Robert izo hayinjiye mu gihugu. Tuzokora icyo twumva tuzadukenera.
Haje umuntu nyene yavuga ati nyene ihagarare ko akaca akura mwambara mu ishagoshi akaca yambara. Haje kwambara ngo subira uvuge ngo ushanga byo bitoro. Kubera amaze kwambara ryateni urumva nta kintu ushobora kuvuga. Byabita esha yitwarira.
Uyu nawe adashima kwidondora isoko ryacu kubwo umutekano wiwe avuga ko bazoba sa nabivuna kuko umutekano wabo ubangamiwe nabo bajejwe kubacungera.
Icyambere hariho umukoronera ava ku mudugu wewe jewe ku bwanje yaranyicaritse ambwira to kwanje ngo rurashashe fisibido 16 aranshiraho ararasa amasasa 3 nagere wa mahigwe kubera naye ko ndiruka ijyambere ryakubise ikigori kubera ubwoba icangwa hasi maze kugwa hasi abantu bibaza nyene barandashe biraheze zobido baratora baruriza pick up hanyuma nanje baca bamfata ngo banjane kubera imana nyene ntibyashobotse yuko bamfata imana irandokora ndiruka ndagenda.
Uru ruhigi rw'igitoro kiva muri Congo rumaze guhitana ubuzima bw'umupolisi nk'uko uyu munyagihugu abivuga.
Mwino misi yavuba nko mwiyondwi iheze hari kuri Bonaro cyane hari umuntu w'umupolisi yapfuye nkuko nyene yagiye ku rugo rw'umuntu zari sasa ni minotindo arakaya kaya kurugi kwari ko umuntu yaseserejwe n'abamwiba ntiyamenye kajejwe umutekano yavuye mu nzu ntiyabajije yaje vuga ati ni wa musoma garutse yaciye mwica arabye mu isakosha sanga ujejwe umutekano afise impunzu mu isakosha.
Aba banyagihugu bibaza ko abajeje umutekano batatumwe na leta iki gikorwa cyo kubasaka igitoro ku bw'inyifato yabo.
Baratwira amafaranga bakayajana. Ivyo bitoro bamaze kubijyana. Aho bashefu bonyene ubwabo nibo bagaruka konga kubidandaza ati baradubwa ati nimutugurire ibitoro. Tukabagurira
leta nabyizi uko yabibizi ntabwo baba baguma baza kutunyaga canke umupolisi akinjira mu nzu nye n'urugo nta uhari hari abana gusa cyasanze ugasangana yagitwaye none ivyo byo biremewe n'amategeko.
Abajeje intwaro mu ntara ya Cibitoke babwiye isoko ryacu ko ataco bashima kuvuga kuri uyu mutekano muke urangwa mu Nyamitanga muri iyi minsi. Ni mu gihe ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije Abarundi umwaka urangira yavuze ko abakora urudandazwa runyegeye bagiye guhanwa.
Abahora batazi ko guta bitunga ry'igihugu ari igicumuro gihanwa n'amategeko mpanavyaha nibabimenye kuko ubu abahora bigira ibiro biteze bakinisha itunga ry'igihugu bagiye gufatirwa ingingo. Umuntu azofatwa ariko anyegeza ibicuruzwa ivyo arivyo byose kubera uburiganya ivyo twita stock de speculation canke ariko aduza ibiciro uko yishakiye yitwaje ibi na biriya azokwakwa uburenganzira bwo gucuruza hamwe n'ibindi bihano ruhasha.
Nubwo biruko abanyagihugu bacuruza igitoro cha magendo basigura ko baba bariko barafasha leta gukemura ikibazo gisa n'icabaye akananira abahinga mu gihugu.
None ko twebwe tubidandaza tukabana tubidandariza abantu bateye imbere hakaza abantu ngaha umengo nabashikira nganje bakatubabaza kandi bakaduvuga mirona n'umuntu muto muto nkuko ati n'ukuri nta kabuni wo mpa kamuha je mbangize naberega ivyo nja kubirondera kobera njaka kugira ubuzima mere neza.
Icibonekeza nuko mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura isoko ryacu ryaciyemwo amasaha yo mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu abantu baja ku buzi atamusunikana mu miduga wa ruhari niyo haragahengwe k'igitoro kukabanka ko abasanzwe bakoresha ku bwinshi igitoro co muri Nyamitanga bavuga ko batakigirayo bacira nayo bamira abateri bakehe bavuga ko babitse imiduga muri iyi minsi igitoro co muri Kongo iritirimwe rigugwa amafaranga 30,000 by'amarundi mu gihe yo kibone nete kuma stasiyo rigugwa amafaranga 4,000 ibiciro kubunguruza abantu nabyone bibandanya byiyongera. Uyanyonga ipikipiki agira ati
aho naho mara umuntu ampabitatu ubu unye nadugije ko kabiri baza ampabitandatu kuba sene mera kujana umuntu wabitatu chamhomba kuba nakoze igitoro kigizene kizimbye maze kumuca nk'5,600 umba tacha yigira na makuru cyo gicuma cyagihaga.
Abanyamitanga bafise ico basaba leta kubijanye n'umutekano wabo.
Cyore cyo saba mbonumenga boshinga ingingo kandi ingingo nuko ivyo bitoro vyoboneka mu gihugu
twese turi mbonera kuri naho ubona mezuku ibintu vyacenga mu Burundi byose ndabizi cy'abana batanu none no hava nshigikira umuntu aje inyuma ngo aze guhunga abanyu mutekano hama twa twaranzotujana tekano no wacu twese ari kugusa dusaba abadufasha umutekano baze tubona koko ari bo.
Ubukene bw'igitoro bumaze imyaka irenga 3 bwibonekeza mu gihugu. Abategetsi bo mu gihugu baragerageje kwizeza abanyagihugu ko kiri mu kuboneka ariko amaso ahera mu nzira na bugingo n'ubu.
Tugumaho mu Burundi ariko nondeho mu makuru y'imikino twateguriwe na Desire Hatungimana.
Abakinyi 23 nibo bahamagawe n'umumenyereza Franzi Marcene yungirijwe na Gateka Belize. 15 muri abo bava mu migwi yo mu Burundi nka Gladiators, Legazelle, Young Sisters, Messager n'Urunani. 8 basigaye bava mu bihugu bihanuruwe n'u Burundi kiretse Nezerwa Ines akina mu mugwi wa ASVEL mu gihugu cy'u Faransa. Mu kiganiro kiramvu ya Sene Franzi mahijwe rya America arerekana yabo bakinyi bakina hanze y'u Burundi baje bava n'ica biteze ko mu mugwi wiwe.
Neri Sandra Sanzabaganwa akinira umugwi wa Kepler hamwe na Santiana nyene basanzwe bakina na umugwi wa Kepler hamwe na Nandi Linda Witonze akina n'umugwi wa Reg. Hanyuma hariho na babiri bo mu Buganda bashitse uwitwa Ninette n'uwitwa Ines hano mu gihugu kugira ngo bahasange Ines Nezerwa batazira giti yarasanzwe yarashitse ngaha mu gihugu ico tubiteze ko cambere nuko bazana experience mu bandi bari ngaha aye kandi ntankeka turabona yuko intererano yabo izoba idasanzwe bagafasha kwankadra abandi bakiri bato
womenyereza arerekana intumbero yabo muri ayo mahiganwa azotangura igenekezo rya kabiri gushika rya 10 mu gihugu ca Misiri
twebwe intumbero yacu nyamukuru ni yo kwikarifya ariko kandi tukanagaruka tukavuga tuti hamwe bitokunda ko twikarifya bivanye nuko kumbure twe tumaze igihe kirekire tutariko turagira abakinyi duse baracyari bato ariko kandi turajanywe n'indi ntumbero nayo yo kwiga kugira ngo dushobore kubona abakinyi bamenyere amahiganwa y'ugo rugezo babone ingene ibintu bishobora kugenda babone ingene iyindi mirwi iba yitunganije babone ingene abandi bakinyi bakina kugira ngo mu myaka itari ya kera cyane gose naho uyu mwaka bitokunda dushobore kuba natwe mu bashika muri Afro Basket aho dushobora guhiganwa n'indi mirwi y'ibihangange hano muri Afrika
kugeza uno munsi umenyereza arashimye ingene shiri hamwe rya basketball mu Burundi Febabu n'ubushikiranganje bw'inkino bariko barabitaho akabasaba kutadehukigwa
novuga yuko atacho batariko barakora kugira ngo bashobore kudushira mu makondisiyo meza novuga ngo kugira ngo dushobore kwitabira amahiganwa tumeze neza ntankeka bazobandaye badufata mu mugongo ariko kandi natwe ico tubasaba nuko boshishikara ntibadehukigwe bakabandaye badufata mu mugongo igihugu cyose kikadufata mu mugongo ko numurwi ugiye guserukira igihugu bagakora ibyo bashobora byose kugira ngo ntihagire ico umugi ukena abakinyi baze bakine bari mu mutwe bameze neza mu mubiri bameze neza ka hose twitunganije kandi tumeze neza kugira ngo ihangiro twihaye dushobore kurishikako
kugeza uno munsi ibihugu bimaze kwemera kuzitabira iryo higanwa muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko ni Misiri, Uburundi, Kenya, Uganda na Tanzania bibiri vya mbere bizaba bironse itike yo kwitabira izo nkino za Afro Basketball yabigeme yo mwaka wa 2025 izo nkino nkuko vyamenyeshejwe na FIBA Afrika igenekezo rya 12 za kuno kwezi zizobera mu gihugu cha Cote d'Ivoire mu gisagara cha Abidjan kuva itariki 25 kwezi kw'indwi kugeza itariki 3 z'ukwezi k'8 uno mwaka ibihugu 12 nivyo bizitabira iryo higanwa bitandatu biramaze kumenyekana ni Cote d'Ivoire, Nigeria, Senegal, Uganda, Mali na Cameroon ibindi bitandatu bizova majonjora mu turere twa Afrika ni higanwa riba buri myaka 2 mu mwaka 2023 ryabereye ikigali mu Rwanda ritahukanwa na Nigeria itsinze Senegal mu rukino rwa nyuma Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
kuri imikino turakomereza mu Rwanda Jean Claude Munyandinda
Seminari nto y'Ubutare iherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo iri shuri rifite akabyiniriro k'isonga yayisumbuye kubera ubudashyikirwa mu nzego zinyuranye ubuhanga mu masomo n'ubuhangange muri muzika no mu mikino abazi neza amateka y'iri shuri ryubatse ku musozi wa Karubanda hafi igororero rya Butare bemeza ko iri zina ryo gisingizo isonga yayisumbuye ryazanywe n'umwe mu barimu bahigishije amasomo y'indimi nyakwigendera Frodoari Sentama wakomokaga mu muryango w'abasizi Seminari nto y'Ubutare ifite amateka kamare mare mu byerekeranye n'imikino muri rusange ariko by'umwihariko mu mukino w'intoki wa volleyball muri aka kanya tugiye kwibukiranya bimwe mu byaranze uyu mukino muri iri shuri ryitiriwe Bikira Maria wagumirije kubisugi Virgo Fidelis kwamamara kw'iyi kipe ya Seminari nto y'Ubutare mu mukino wa volleyball byatangiye mu mwaka w'1986 ubwo yatsindiraga itike yo kuzamuka iva mu cyiciro cya kabiri yinjira mu ruhando rw'icyiciro cya mbere icyo gihe yazamukanye n'abakinnyi b'intyoza barimo Camille Gakebuka, Aimable Semanzi, Fidel Kajugiro Sebarinda, Kabuhariwe Jean Pierre Karabaranga n'abandi umwe mu bakurikiraniye hafi iyo gahunda kuko nawe yari ayirimo ni ubihamya uwo ni Alexis Mbaraga wigeze kuba kapiteni w'iyi kipe muri iki gihe ni umuyobozi umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa triathlon mu Rwanda, umukino ukomatanya koga, gusiganwa ku maguru no gusiganwa ku magare. Alexis Mbaraga atubwira ko nyuma y'imyaka ibiri gusa ikipe ya Seminari nto y'Ubutare yari maze kubaka igitinyiro ndetse itangira gukabakaba ku bikombe, cyane cyane ko yari ishyigikiwe cyane n'abayobozi b'ishuri ku isonga barimo nyakwigendera Padri Modeste mu ngora areba.
Ya Seminari 86 niho yakinye ikiciro cya kabiri, noneho ihita itsindira kujya mu kiciro cya mbere. Ikipe yatangiye gukina mu kiciro cya mbere kuva muri 87, ariko twatangiye kuregera ibikombe, ndetse za 89 twatangiye gutwara ibikombe. Shampiyona bo twageraga muri 1/2, bo twatangiye nazo rwose kujya duhangana na Groupe Scolaire na Université.
Mu bakinnyi ngenderwaho b'ikipe, Alexis Mbaraga yari abereye kapiteni, harimo Mbaraga nyir'ubwite, Benjamin Imenamikore, Louis Ngoga, Albert Kayiranga, Jean de Dieu Masumbuko, Vincent Sengiyumva na Lambert Gacenderi. Mu basimbura twavuga Laurent Uwimana, Théophile Ruhorahoza, Norbert Mudaheranwa, Georges Sengumuremyi, Apollinaire Kabandana n'abandi. Alexis Mbaraga afite byinshi yibuka ku buhangange bw'umukinnyi Benjamin Imenamikore ndetse n'ubuhanga bw'umutoza Alphonse Rutsindura bahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994.
Imenamikore yari umusore ukomeye, umusore muremure, yarayikoraga mu buryo bwiza, ndetse na premier attaque. Rutsindura, inama Rutsindura yaduhaye itubwira ati hari igihe wumva ko ibintu bidashoboka, wamara kubigeramo ukabyica kurusha, ni ukwigirira icyizere kandi ukagira intumbero y'ibyo ugamije. Ni ingeso mbonamakuru.
Nyuma y'ikiragano cy'imyaka ya 88, Seminari nto y'Ubutare yakomeje kugira abakinnyi beza barimo Michel Karekezi, Raphael Ngarambe, Alexandre Rusanganwa, Innocent Havugimana, Jean Bosco Nsabimana, Fiacre Rwamucyo, Jerome Nyirinkwaya, Eugene Kayijamahe, Felix Ngabonziza n'abandi. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, nabwo volleyball yo mu isonga yayisumbuye ntabwo yagiye buheriheri. Hari bamwe mu bakinnyi bayirerewemo bagiye bazamura urwego, ndetse rimwe na rimwe bakajya bitabazwa no mu ikipe y'igihugu. Muri bo twavuga Robert Ndabikunze, Jean-Claude Gasana, Manzi Nshuti Charles, Jacques Kangabo, Emmanuel Mutabazi, Benjamin Kangabo, Dieudonné Singirankabo, Jean-Pierre Nirora, Alphonse Sengiyumva na Aimable Mutuyimana. Urukundo n'ubumenyi bw'ibanze burebana na volleyball byari byarinjiye mu buzima bw'abaseminari bose, nk'uko bitozaga amasengesho, indirimbo n'amasomo yo mu ishuri. Muri iki gihe volleyball ya Seminari nto y'Ubutare ku Karubanda ntaho yagiye. Nubwo ikipe y'iri shuri idashobora guhatanira ibikombe ku rwego rw'icyiciro cya mbere, nibura iracyahagaze neza mu ruhando rw'amashuri yisumbuye. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Nshuti, mukomeje kudutega amatwi. Amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'aha tuyasoreje, ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu, by'umwihariko umuhango w'ingererekanya bubasha hagati ya Perezida Joe Biden ucyuye igihe na Donald Trump watorewe kuyobora Amerika. Turawubagezaho rero ko akabaye guhera saa sita kugera isaa saba, mu kuvuga rero ko amakuru yacu atariwe iminota 30 isanzwe, ahubwo iraba ari isaha yuzuye. Turasubira mu kanya mu kiganiro muri sanga na none kiri buze kuba kivuga ku makuru y'irahira rya Perezida mushya wa Amerika. Kuri njye n'abandi twari dufatanyije, ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese, naho mukanya.